bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu district ya 18 muri kumwe na Joy Diane nahaje ndongoye ibiganiro vy'ino mwanya.
Twebwe tukiriko turirondera mu buzima ni twebwe dukwiye kurihisha amafaranga ashobora gutuma ejo turonka ibita turonka uburyo bwo guhemba abarimu ni twebwe dukeneye amafaranga menshi yo gukoresha.
Uni Gilbert Bekonya Njangwa umwe mu baserukira imbere y'amategeko amashuri yigenga anigura ingingo ya leta yo gushyiraho amafaranga ishuri ryose ryigenga ritegereza gukoreshwa. Beko asanga nyabuna ico kibazo cyorindwa kwigwa n'ishuri irya ryo ryose ukwabwo ko rizingene gitunganije. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu bi hafi y'amaradio yanyu. Ako mbanzi ndabwire muri make ko yahe kumashara arwanye ubutegetsi muri Sudani yepfo hamwe n'abandi bakuru bahurikiye mu runani rw'abarwanya ubutegetsi basinya amasezerano ya nyuma y'amahoro agamije kurangiza burundu intambara igiri kwiza imyaka 5 hagati y'abanyagihugu. Mashar yasinya amasezerano mu ijoro ryejo kwa kane ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum nyuma yo kwanka kuyasinya iminsi ibiri imbere yaho. Ayo masezerano ariko asize inyuma ibibazo bitarumvikanwa ko nk'ibitigiri by'amareta ya Sudani y'umanuko izogaburwamwo hamwe n'imbi bezayo bikazokwigwa n'abakuru b'ihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko IGAD mu mfunyapfunyo. Abakuru b'ihugu byo muri ako karere hamakungu hamwe n'abanyesudani yepfo bizigiye ko ayo masezerano agiye kurangiza burundu intambara imaze guhitana ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu igakura mu ngo zabo abanyagihugu barenga imiliyoni zine nayo abashika imiliyoni zine nyene barataye baromoka. Ufaransa bwashikije jo ku munsi wa kane ko bushobora gutegura ibihano ku bategetsi imihari irwanya yagirizwa guca kubiri n'amasezerano y'amahoro yasinywe mu mwaka w'2015 muri Mali. Icegera cuserukira Ufaransa muri ONU Anne Guéguen yavuze ko ibihugu bigize akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano katoye itegeko ryongereza ibihano kuri Mali muri rusangi. Ntibiramenyekana nimba Urusiya n'Ubushinwa bishigikiye ibyo bihano bishasha bisabwa n'Ubufaransa bishobora gufatirwa abo bategetsi ku gatwe kabo. Ico bikoze igice kinini ca Mali ntikigenzurwa n'ubutegetsi Afaransa canke inteko za ONU. Ahama habaye ibitero bihitana abanyagihugu naho hari amasezerano y'amatora leta yemeranije n'abarwanyi b'abatwareg agamije gukumira intagondwa zikora iterabwoba. Mu myaka iheze muribuka ko ibitero byatandukiriye mu bice byo hagati no mu manuko bwa Mali hamwe no mu bihugu bibanyi nka Burkina Faso na Niger. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoro wa turi kuri metero 19 na metero 22 turi kandi kuri wezi 3 akaburungu radio ya VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio ya ikiganiro ni wanyu mu ntara tubahaye ikaze
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge bagera kuri 39 barayijoro ryabo rya mbere kuri iyo mu ijoro rya Kejuno wa kane imbere y'ibiro vya komine Rugombo y'intara ya Cibitoke mu Burundi. Abanyamurenge bagizwe n'imiryango 8 babwijwe rya Amerika ko bariko bahunga intambara n'ubugizi bwa nabi bavuga ko bagirirwa n'abarwanyi b'amayimayi mu kubaturira amazu no kubanyaga ibitungwa. Ibindi kwino nkuru na Evariste Nziko banyanka kuri ijoro rya Amerika mu ntara ya Cibitoke.
Bahunze ku ngorane zikomeye, twaciye mu bikomeye byinshi, twaciye mu bibira, ntambara nyinshi, twageze nabi mu mateso menshi.
Uwo ni naho umunezero umwe mu bakenyezi b'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge baraye imbere y'ibiro bya komine Rugombo mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Amarira y'abana kubera inzara n'inyota, uruhe ku bakuze n'abageze mu zabukuru kubera ingendo ndende bagize imbere y'uko baja bukuru bibe ku Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo biranga iyi miryango umunani y'abakongomani. Uno mugabo ari mu bahunze azwi ku izina rya Zahabu yabwiye Ijwi rya Amerika iyo we n'abagenzi we batari bagahunga baje bava n'icatumye bahunga.
Twebwe twaje tuva muri groupe Mabijombo duhunga itambara dusatuza hano duhungira mu Burundi. Byatewe n'intambara ya bamayimayi niyo yatumye duhunga, turaza badutwika ivyacu n'amatungo yacu aragenda. Twamanutse imisozi ya Uvira muri wo plateau, turamanuka twika Uvira duheza plene yose turakwambuka hano tubona kwinjira mu Burundi. Bamayimayi babarasa abaturage bari bahari b'abanyamurenge nibo bari be barasaba bakabatwikiriza abo kandi bakabica. Niyo ntambara niyo yari ihari bitumaga twomoka turaza.
Umunyamabanga wa musitandari wa komine Rugombo aremeza ko abaraye imbere y'ibiro bya komine Rugombo ari impunzi zaje ziva hakurya ya Rusizi. Niyo Nzima uri mwe ngo ni umunyamabanga wa musitandari wa komine Rugombo.
Ibyo ku mugoroba twabonye impunzi z'abakongomani ziri mu bwoko bw'abanyamurenge baje ari umuryango ugizwe imiryango munani igizwe n'abantu 39 baje basanga abandi tumaze iminsi twakira, ni kuvuga bose bamaze kuba abantu 88 tumaze kwakira. Ituma bahunze turakibabaza kenshi bavuga yuko ngo hari imirwano hagati y'abanyamurenge n'abamayimayi muri Kongo na cyane mu gace gaherereye mu Minembwe muri Kongo n'ahandi hitwa mu Murambya.
Izo mpunzi z'abakongomani zivuga ko zihunga imbokoboko zigasaba Leta y'u Burundi kuzironsa ubuhungiro, umutekano wazo ukubahirizwa. Aba ni bamwe mu bayazi n'Ijwi rya Amerika.
Dusaba ni ukugira ngo baturindire umutekano, abo ni imfashanyo bakadufasha kuko dufite imiryango, bagomba kubona imfashanyo bakadufasha kandi bakaducungera umutekano uhagije kuko twaje duhunga itambara.
Turasaba ino ngo baduheshe amahoro bo kuko biri twumve tuguwe neza, abana baryamtuzitwaraya nta kibazo. None gatwifuza bene uko ine ngo amahoro abe hano mu Burundi natwe tukomeze ayo mahoro.
Umunyamabanga wa musitandari wa komine Rugombo avuga ko izo mpunzi zishitse ku butaka bw'u Burundi zakirwa kandi zigafashwa. Uri mwengu yabwiye Ijwi rya Amerika igice gikurikira.
Ukuntu twakira naho barashika ku komine, bamaze gushika kubera babarushe cyane bakaba atakuntu, duca tubarundira assistance muri hase, nubwo duca tubarungika mu cyishimira hari nkambi yo kwakira impunzi. Ingorane ituma twarunze ni uko twibwe aka komine ni ahantu turonka utubaraza no kuyunguruza hamwe hamwe biragorana kugira ngo tubunguruze hajya hariya. Mu gihe duterefonye mu nkambi bakavuga yuko imodokari yagiye mu bindi bikorwa, turabo ku buryo kuntu tubashikana hariya.
Inyuma yo kwakirwa mu ikambi y'icishimere muri komine Buganda, iyo ntara ya Cibitoke nyene iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, izo mpunzi ziraheza zikungururizwa kure y'urubibe rw'u Burundi na Kongo. Aho naho ni mu makambi ya Bwagiriza mu ntara ya Ruyigi, igasorwe mu ntara ya Muyinga, Imusasa ni Kavumu mu ntara ya Cankuzo. Izo mpunzi eshasha z'abakongomani zisanze mu Burundi izindi zigera ku 45,000 nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaye impunzi ku isi. Mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Umwaka w'ishure ugiye gutangura mu ntango z'ukwezi kw'icenda, uzotangura amashure yose y'abigenga z'amafaranga y'ishure azorihisha nk'uko biri mu itegeko nshikiranganje ryo kunganisha amafaranga y'ishure mu mashure ya Leta n'ayigenga mu Burundi. Umugenduzi mukuru w'amashure nshingiro avuga ko amashure menshi yashizwe mu mirwi kugira ngo amenye amahera ntarengwa kuyo azorihisha abanyeshure. Mu baserukira abashure yigenga hoho agashavukaraniga bababazwa n'uko Leta yisuka mu biraba amashure yigenga kandi ataco yatere kugira ngo ashobore gukora. Bakemeza ko amashuri menshi bizotuma yugara. Inkuru tubaza umenyesha makuru Ijwi rya Amerika i Bujumbura, Raymond Zimana.
Nk'uko byemezwa na Hermenegilde Burikukiye, umugenduzi mukuru w'inyigisho mu mashuri shingiro, n'inyuma yayo nta shure na rimwe ryigenga rizotangura umwaka w'ishuri wa 2018 ushiri wa 2019 ritemeranije n'ubushikiranganji bw'indero amafaranga buzorihisha abanyeshuri. buri kukiye yemeza ko ico gikorwa kimaze gukorwa henshi kandi kibandanya aratubwira ibifatirwa ko kugira ishure rishigwe mu mugwi uyu cankuri
cyo bafatira mu kugira ngo ijeho zarifatiye ku nyubako zaho ku buryo bashobora kuba bakoresheje mu gushyiraho ayo mashuri yabo ku bikoresho basanzwe bafite bijyanye n'inyigisho bigafatira n'abigisha bakwiye kubakwije ibyangombwa nyine basanzwe bahembwa ko bahembwa nabi nabi cyangwa bahembwa neza izo zose zifatira ko kugira ngo dushobore kuvuga tuti ubu rero ugiye mu no mugwi cyangwa ujya muri uwo muganye nyine yubahiriza cyangwa akabyubahiriza
iyo migwi nk'uko itunganijwe n'itegeko nshikiranganji ishika kuri ine umugwi wa mbere ukaba urekurirwa kurihisha amafaranga 180,000 uwa kabiri 225,000 uwa gatatu 60,600 mu gihe uwa kane nawo uzurisha amafaranga 45,000 abaserukira amashuri y'abigenga imbere y'amategeko bavuga ko ivyafatiwe ko bidatahuritse kubwo userukira imbere y'amategeko ishuri rise African na Sunshine College yemeza ko ibibazo vya leta ari byo byari bikwiye kwerekana ingene amashuri asombasombana
gishure ukwiri kose abana bahiga bategerezwa kwiga co kimwe bategerezwa guhiganwa mu gihugu mu karere no kwisi ntabyo kuvuga ngo ingo ni kategori ya mbere ngo iyi ni kategori ya nyuma oya ayo makategori abonekera mu ihiganwa inyuma y'amateste ariko arakogwa nituretse nka yandi mashuri ahari kandi asanzwe yatanguye kera afise naho bigira n'ibitabo kuva kera bagiye baragura buhoro 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 ugira ngo bavutse rimwe bacabuzura ingobyi nabo nyene batanguye buhoro buhoro uno munsi turiko turabashima uwo subiza amaso inyuma akaraba iyo batanguriye ugira bari bameze cyo kimwe none munsi
abo baserukira amashuri y'abigenga babona ko ahubwo amashuri ahagaze neza mu nyubako ariyo yarakwiye kurihisha amafaranga make abagitangura bakarihisha menshi kuko bakenera uburyo bwinshi ikindi batumva ni ingene leta yisuka mu byo gutunganya amafaranga abanyeshuri bariha kandi ataco ifasha kugira ayo mashuri yigenga abeho Gilbert Bekonjangwa serukira amashuri abiri imbere y'amategeko yemeza ko iyo ngingo izo subiza inyuma indero n'iterambere ry'igihugu
kuko bafise amazu meza bafise ibitabo byinshi bameze neza ngo nibo baca bigisha neza canke ngo nibo boca barihisha amahera menshi ahubwo nibo borihisha make paske baramaze n'ukunguka bafise ahantu bari badapanze bafise aho bari ibitabo byarakwiye bafise ibintu byose ahubwo twebwe tukiriko turirondera mu buzima nitwebwe dukwiye kurihisha amafaranga ashobora gutuma ejo turonka ibita turonka uburyo bwo guhemba abarimu nitwegwe dukeneye amafaranga menshi yo gukoresha hariho abantu bafise amadeni mu mabanki bubatse amashuri abandi nabo basabye amadeni bagura ibitabo abandi barasabye n'amadeni bariha amatara n'amazi ibyo byose ni deni babigenza gute nico gituma tutumva ingene bariko baravyiyumvira ingene bariko barabikora gucyo ntaho bizoshikana abana b'igihugu
mu gihe abo baserukira ayo mashuri basaba kugishwa inama imbere y'uko bafata inkingi y'icanke iriya bakongera bagasaba ko iyo ngingo yobirabangiriye mu bugenduzi bw'amashuri ho bemeza ko begereye bamwe mu bayobozi b'amashuri yigenga kugira abaterere ibyiyumviro ku bijyanye n'iyo ngingo umugenduzi mukuru w'inyigisho mu mashuri shingiro yemeza ko hari inyifato y'abo baserukira amashuri yigenga adatahura
batunganya amashuri yabikore izabo nuko bo nyene ubwaho igihe baza baratoza amahera basaba amahera ababyeyi kumbura imbere bakarira n'urugero ivyo babikora natwebwe batatu bajije integereje ubyo wanze nyene bo bashima gukora ivyo iwabo batatu bazije batatwugishije inama hama twe nawe tugiye mu mbere yo kugira ngo tubishyire ku murongo bagaca bavugana ngo nawe tubashitinde kubagisha inama umva n'ukwikunda kumbure nyina bakurengeza
umwaka w'ishuri wa 2018 ushuri wa 2019 mu mashuri mato mato nayisumbuye uzotangura ku wa 10 ukwezi kw'icyenda 2018 ubugenduzi bw'inyigisho mashuri shingiro bwemeza bufatiye kuba maze kumvikana n'ubushikiranganji bw'indero ko mu mashuri atagira uburaro yigenga uzorisha menshi azorisha amafaranga 200,000 mu gihe uzorisha make azorisha amafaranga 30,000 ku gice mu gihe ayo mashuri yigenga ariyo yahora yishingira ibiciro by'amafaranga abanyeshuri bari i Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,375 2,965 ibihumbi chenda magana nani chumi na gatanu n'ibihumbi chumi na chimwe magana chenda mirongo chenda na gatanu. Guhera saa kumi kugeza saa mbili z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu, cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu, ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu. Naho guhera saa mbili kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine, ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi, igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Inkuru imwe yo mu ikambi mbere ko cha tubatahiriza abanyu impfuvyi abana b'impfuvyi bari mu ikambi ya Mutenderi muri mu gihugu cha Tanzania bavuga yuko batari ko barashikikirwa nk'uko byari bikwiye. Umunyimenyesha makuru y'ijwi rya Amerika muri Mutenderi James Jovin aradusigurira.
Nahora ni gamuga nabonye yuko hofisa gahuzu kamuneno kagiramo kwishura ariko nirigwamo.
Uwo numwe mu bana b'impfuvyi batuye mu nkambi ya Mutenderi. Iyi ya Amerika yatembereye mu kigo cy'ishyira hamwe Plan International rijeje gufasha impfuvyi mu nkambi ya Mutenderi. Aho byasanze abana b'impfuvyi n'abandi bafise mu byeyi umwe bariko barikinira barindiriye ko boronka imfashanyo. Uretse inzara n'akantu amaso yonyene akwibwirira ibibazo abo bana b'impfuvyi bafite. Hafi ya bose bagaragaraho imyambaro yatabaguritse kandi itarigera imesurwa na rimwe. Icyo kibazo kikababuza kujya mu bandi kubera baca baguma babatoteza.
Abo bafise base ugasanga barikora guturubika kubera udafise baso. Ona nkaho umujanye nk'ahantu akagenda akagenda maratukana kubera ziko udafise se.
Abantu bafise basuba bo barabagurira uduhuzu bwa muri purane naho haje bakubarira ngo amasaha ntaragera ukaraba ukuntu byifashamo mu isoko na ntiwo haja udafise n'agafaranga.
Naho abo bana barezwe n'inshuti zabo bahunganye ariko babangamiwe n'ibibazo byinshi. Kubura imyambaro n'ibikoresho byo ku ishuri ni kimwe mu bibazo bituma abo bana biyumvira guta amashure kugira baje gukora ubuzi ngo bafasha gukemura ibibazo bibabangamiye.
Wewe nawe uri impfuvyi?
Yego.
None ubuzima bwawe ngamu nkambi wewe ubumeze gute?
Ubuzima bwanjye kubera buragumye kubera ntacyo nifashije nta na kimwe nifashije. Umanye rero ko nyine n'amashuri nkagiraho nkifuza kuyaheba kubera ubuzima takuntu bikatugora nk'uko nyine kubera turi impfuvyi.
Ngaha kuri iri shyirahamwe rya Plan naho bimeze gute? Mbona hari abana benshi abandi bariko barakina hari ibindi byo babafasha
tukakuza hano nyine gusa si nta kintu ndabona badufashije gukina ngaho nyine.
Mwasaba none kuri ishyirahamwe Plan International rigeje gufasha impfuvyi ngaha mu nkambi.
Icyo noyisaba ni uko yodufasha mw'izo ngorane abana b'impfuvyi duhura nazo natwe tukaza turaronka nk'abandi bana nk'abafise base natwe kugira ntitwihebure.
Naho ari abana bato ariko ibivugwa mu nama zitandukanye baravyumviriza cyane. Umwe muri abo bana yari yemeje gufata mikro avugira bagenzi we mu nama iheruka kubera mu nkambi ya Mutenderi.
Ikintu cya mbere Plane iravuga ngo iradufasha. Cya mbere na mbere je ndi muri Plane kuva n'agashikino nta n'ikintu na kimwe barigera bafasha kandi n'umunyeshuri. Abarundi benshi birirwa barira baganya ingene ibintu ingene Imana babakiza akakabi bakabona ingene babakiza. Turasabye rero babidufashe babona ko bidakunda nka twakora uko turerera hano baduha ibindi bihugu bidukeneye.
Abakenyezi b'abafakazi bareze abana bonyene nabo bemeza yuko atamfashanyo baronswa mu bijyanye no kurera abana b'impfuvyi. Imfashanyo z'abana nk'amata n'ibindi bindi barazi yuko bizanwa ariko nta n'umwe aronswa izo mfashanyo ahubwo basigara bibaza iyo zijyanwa. Aha ni mu nama ihuza impunzi z'abarundi n'abarongoye amashyirahamwe afasha impunzi.
Kuva jye bashyizeho ngaha mbuye nyarugusu mwize kubatanyije ntuzi ndaronka impunzi fasha umuntu w'umukenyezi ezi areza abana bonyine mu rugo hanyuma cyari nk'imisi batanze amatara twamwe ngo yegamye ku bantu nyene baba pakazi abareza abana bonyene mu ngo abantu bafite ibibazo nk'ibyo ariko ndiko naho mu izoni nta bantu bane baba barafiye mu izoni cyane batatu
muserukizi w'ishyirahamwe Plan International abejo rijejwe ibibazo by'abana b'imfuvyi mu nkambi ya Mutenderi bwana John Rumanyika mu kiganiro yahaye ijya Amerika yavuze yuko ishyirahamwe rifasha abana bose ritavanguye ariko cyane cyane abaronka imfashanyo nibaje abafite ibibazo bihambaye cyane kuruta abandi
mwakajyana na kuvuka kwenye kikao cha fedha
agira ati umwaka uheze twarakoze inama kubijyanye no gufasha imfubyi twabonye yuko hofashwa abana bose ariko utumbereye cyane cyane abafite ingorane zikomeye kuruta bose kandi niko bigenda nibo kwirwa bose kubera urabona ko ari benshi cyane turiko turasaba ayandi mashyirahamwe adushigikire kugira dukwize bose mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe Plan International inkambi ya Mutenderi itunze abana b'imfubyi bagera ku 1700 ariko cyane cyane abo bana bafashwa mu bijyanye n'ubuvuzi gusa ibindi nk'ibikoresho byo kwishure n'imyambaro igishyirahamwe ritegereza kubironswa n'irindi shyirahamwe rijejwe abana ku isi UNICEF hama naryo rikabona kubitanga kuri abo bana ariko haracyikiringo cy'umwaka itaronkejwe izo fashanyo icyo gituma ridafise ubushobozi bwo gutanga izo fashanyo kuri abo bana kiretse ubuvuzi no kubakira ibigo byo gukiniramwo gusa mu nkambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania James Jovini ijya Amerika.
Twicaraga ku migezi y'Ibaburoni tukarira twibutsi wacu imitima yacu yari yuzuyaga inda kuko nta mutabazi twari dufite turapfukama dutakira Uwiteka aratwibuka adukiza amaboko yabatujyanye w'iminyago aradutabura Gerisioni kugubunge Kwasagana warota kudutashe Amarira temba kuberi gishimo Indirimo shazuzu yibitabo byacu Ubwo twitegeraga ya migabane Tuzafata
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda akaririmbo ni kumugezi ka Israel tukibaza yuko aho muherereye muri ko muraryoherwa n'urutonde rw'iganiro by'Ijwi ry'Amerika tubafitiye muri kano kanya no wa mwanya rero tubatahiriza abanyu nshuti bakunzi aho muri mu makambi mu ntara zitandukanye z'u Burundi mu ntara zitandukanye z'u Rwanda mu bigo bitandukanye by'imigabane itandukanye Ijwi ry'Amerika ntaho tudashika haba duceye kuri Facebook yacu VOA radio yacu canke kuri wezitata kaburungu radio yacu VOA akaburungu.com turi kandi no ku mirongo ya FM mu gihugu co mu Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tanzania muratwumva ku mirongo ya telefone itandukanye hama abari mu gihugu co Burundi namwe mutwumva kuri za shortwaves
Tangara uwaha uiteka Igiti nyironi igikundiro juiteka imana Bigotawaga uvi Yerusalemu Kibabaje nuko benshi bibagiwe Imitima yabo irada marara Ndahiro wadaye Ubwo bari mw'ishamba ry'ikibira Ndamanura intanga n'icare ndirimbe Mpamagara abanjye mbarema agatima Ngera inzu yanjye tuzakorera
Wa mbere duhaye ikaze mu mwanya wo gutasha ni Elisa Elisa ikaze tujugiye Amerika Elisa Elisa uratwumva aga telefone kiwe turumva tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone ariko turongera tumurondere cyo kimena abandi aho muherereye muri ko mumva ijwi rya Amerika akanya nako gutasha
tuzuira imisozi teganye n'igicaniro cyo gutamba ibitambo byishime ibibuzo Koya dutahuye tujye gutamba ibitambo byishimwe bibutso koya dutahuye
mu kanya nariko ndababwira yuko nk'abari muri za Tanzania, Kenya na Amerika mushobora kutwumva muciye ku matelefone yanyu nk'abari muri Tanzania kugira ngo mutwumve mukoresheje telefone yanyu ngendanwa muhamagara kuri guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda gutyo ijwi rya Amerika muca muyumva mukaba muri Kenya naho mushaka kutwumva muri kuri telefone yanyu ngendanwa muhamagara kuri guteranya rimwe kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane abari muri Amerika namwe muhamagara kuri rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu akaririmbo ni muntahirize
mazimya kitatu rabona nagahita kumbuye bene watch tabatamana site
evoda na exclusivite
Have you watched me? We would not hear it say, Have you watched me? We would not hear it say, Have you watched me? Kunda kuwaza ndagahungu kitonda kitwa jumuheto ndi muto sindi gito narayinza babisha diyanyana ingwe imihori hoze simbonye nzari nyo kozi nambara kichema ngingoma divi ngota sinera ndengase ibyansi nimitemere ngayo mutima gobotwe wimfizi ndi buto ke buto
aka karirimbo rero muntahirize abo mu myaka ya kera ngira muribuka yuko katari muri no mudiho wazuka ariko Evode Sinankwa ubabarizwa mu gihugu ca Canada ari nawe yakaririmbye mu yindi midiho agasubiyemo agashira mu mudiho wa Zouk tukibaza yuko kabakumbuje ivyo bihe mwakumvise kagisohogwa kandi kabakumbuje nabiwanyu aho bari ahatandukanye aho mudaherukana twatwa bipfuje ko tubahakanya mukabatasha ariko ivyo matrona bitadukundiye du telefone turagerageza aho muri ntituriko turashobora kubatora ntakundi kwa gatanuza tuzongera tugerageze kugira ngo tubahakanya mwitahirize aho mufise ku mutima
Namachoncho Kimanga buna gihurege Mbanza mihigo nandabokoye Ugano nakanugunu Goye nakangoma Kazira ye nandambera Banyaruka nakarugenze Marimbu namabiritso
Nukuru nchuti bakunzi bijugi Amerika nunga handuche duso zeleri kigani liwanyu munharatu no musi mwakoze mungariko muna tukumva muhirele yigani ino wakoze minye shamakuru watu watanduka anye bagize icho batere ya kugirango ikigani lochuno musi gishoboke tugasa imbabazi kuri mwe mwari mwiteze gutasha mwa tukandikie kumushobora gutasha mudu sabako mutasha liko nivya akunda tuzobagerageza ku munsi wa gatanu yakoze makibile ya Bero yegeranije amajina engineer bari kumwe muhinga bw'ijima na engineer mukankusi na Lidiane nahazwe twari kumwe kuri micro tuzongere ku munsi wa mbere nkaho twahereye twempituti muranirwe mu banyu no mu vyanyu turasigiye kano karirimbo mu ntahirize Kaivo de Sinankwa abarizwa mu gihugu ca Canada ubu
Tumye uziko bakunda kuwaza bagahungukira